mugatumba ku rugabano rw'u Burundi na Republika ya Demokratike ya Kongo ni abategetsi b'u Burundi bashimye kuja kwerekanira bimwe mu byafatiwe mu isekeza ryo kurwanya rucuruzwa rwa magendu ndengambibe hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanyi. Abakomiseri b'igi polisi mu turere tw'umanuko ubushyuburengero n'ubuseruko uburaruko ubushyuburengero n'uburengero hamwe n'umurwa mukuru butunzi Bujumbura bari batumwe ko n'umushikiranganji ajeje intwari hagati mu gihugu n'umutekano kugira baze kwerekana amenyesha makuru izo bafashe bigerebuje bukanwa imbibe mu buryo bw'amanyanga. Ahanini ibicuruzwa n'izimburwa bifatwa bigizwe n'isukari, simari, nyobwa, butare, ifumbire, ibitoro, ifungurwa nk'ibiharage n'ibigori, hamwe n'ibitenge byo kwambara, ariko hari n'urumogi. Umushikiranganji Martin Iterese yavuze ko leta yahagurukiye urucuruzwa rwa magendu ku murindi ukomeye.
Urugamba twarutanguye kandi tugerwa kurutsinda, kandi dushimira cyane cyane inyamiramabi kuko bari ku kivi by'ukuri, bari ku kivi kuko uyu ni umwimbi w'ibikorwa byabo. Dushima kandi n'indabarizwa intwaro nabo nyine batahengeshanya gufashanya kujyanye no guhungabanya itunga ry'igihugu. Ni n'urugamba twese tureza kugwana kandi itutereza kurutsinda.
Umushikiranganji w'igaga cya leta bavuga ko ibicuruzwa byafashwe bizoca bigurishwa maze amahera azovamwo ashirwe mu kigaga cya leta. Francine Narukundo ni umunyamabanga ntayegayezwa muri ubwo bushikiranganji.
Hari agaciro kuko ibidarozwa n'ibyagurishwa amahera azoja mu kigaga cya leta ashobore kurangura imigambi igihugu cashize imbere.
Abapolisi baragabishwa co kimwe n'abakozi bigobe yakijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta. Nta mucuruzi afatanywe itonga cemerewe kurihishwa mande mu gihe bigenze uko ubufatwe wese ategerezwa gushengezwa mu butungane.
Bose bahamagarirwa ko babonye fraud tamande baca batangara dose mu gipolisi dose igacikogwa neza igacigenda muri parike. Uzohirahira agasubira ukora ivyo agacamande umufrodera agashayita tuzomuhamurura ko ari umukomplice wiwe turumukorera dose nawe nyene kugira baje bagende bajara uyi ni rinye rude kuri fraud ni rinye rude nta kigongwe kandi bavyumve neza.
Ibyinshi muri ibi bicuruzwa bifatwa biriko bishorwa hanze y'u Burundi mu bihugu bibanyi bya Tanzania, mu Rwanda no muri Congo biherutse kuduzwa ibiciro mu kwezi kw'indwi umwaka, ni ukuvuga isima, ibinyobwa n'isukari. Mbere ibitoro vyo kuva mu mpera z'ukw'indwi vyadugurijwe kabiri. Ivya hafi igiciro cavyo congerejwe hari kuri uyu wa mbere. Naho vyadugurijwe ariko kw'isoko umuguzi avuga ko atabibona nk'uko biri ku isukari, ariyo muri rusange isohoka cane. Abanyagihugu biganira ijwi rya Amerika ko kuva mu 2021 ikibazo c'isukari cyabaye ingora bahizi.
Isukari yabuze cyane muri iyi minsi, iyo natwe ntiturabona impamvu. Yeah, natwe ntidushobora kubitahura, ntituramenya ikintu na kimwe. Amatwi adusumira bamwe bamwe baratubara ko yoba ija mu bindi bihugu, mugabo natwe twari tuyikeneye gose. Isukari ibuze mu gisagara cya Bujumbura iradutera ubukene. Hajewe nari nsanzwe imfasha gose nakora nk'ibintu by'ibitumbura, mugabo maze hafi nk'igice cy'ukwezi ntakora. Urumva ko ari uruhombo runini, byinjiza nk'ibihumbi cyane. Urumva nabuze ko ari igice cy'ukwezi, urumva ko ibihumbi 50 namaze kubihomba.
Ndabona ko isukari yabuze cyane.
Naho ironze n'akayiko iyo baguhaye kajya bahora bagurisha ijana usanga ari ka kayiko gatoyi cyane, ari mu watekiko dusanzwe tumenyereye bahora badupimira. Hariho n'ukundi kare bahora batwabrija yuko twogura ikiro cy'isukari tuguranye n'umukate, ariko ubu navyo nyene navyo tukironga.
Gusaba ko boraba bakagira bakatworohereza, nimba ari kirajabuka baraba batworohereze kugira ngo twabanyagihugu tworohewe.
Twe twatakambira leta yuko yodufasha ikatubariza ikaturosa twebwe abanyagihugu tugashikirwa niyo sukari.
Icyo kibazo cyabaye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye kwa 31 ukwezi k'umunani guheze yakoranije abacuruza bakuru bakuru bayo umurwa mukuru wa politiki Gitega. Mu gashavu kenshi yagabishije kuzobafatira ingingo ruhasha harimwo kubagomorera k'abanyagihugu.
Abarundi mu mushanguzwe n'ingeri sukari yibwa abantu babwira ni muzame inkoni mwese tubakubite ziboza nk'abaneza. Kandi wanakora semigira danyari aboza n'inkoni no kwiruka ingabo nizo badesha burya ndazi ko muri kumugira ngo munteranye n'abenegihugu aho nciye bamvume ko naje mushaka ko bakubita abakobwa naje ndababwira ndi ko turakubita abakobwa ndababonye babaza cyangwa madufungura bari abapfuzwe bose nabo mukaza mukabasubiriza bagasabaza bagacuruza isukari nk'abakwa nabo babagiruka muri kamurabigira navuga mwaramenze abana bamenza nemeze babaje mutamukaso abarundi bavunge bavungire ku mitima yabo kubera gutundura bakamfunga mwese araturiye araturiye ari mwese mwari tirikunda.
N'itegeko ryo kurwanya ubucuruzwa ndengambibe rwa magendu rimaze amezi umunani ibyerekanywe n'abategetsi ni ibyo mu mezi atatu aheze. Mu Burundi nta bitigiri byerekana amafaranga leta igarura buri mwaka mu bicuruzwa ifatira ku mipaka bijyanywe mu bihugu bibanyi, ariko akatari gake ikigo beya kijejwe gutoza amakori n'amatagisi n'igipolisi barerekana iba byafashwe. N'uyu munsi umuserukizi w'ubushikiranganji bw'igaga cya leta ntiyerekanye yazova muri iyo minyago. Ero nyabuika neza, ijwi rya Amerika.